Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika yige kwashikiriza ibiganiro vya byaryo mu Kirundi na mu Kirwanda. Muramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 27 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2022 muri komune ya Frederic Nkundikije. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD warayushikirije umunyapolitiki azo kwitoza ku giti cy'uyu mugambwe mu matora atekanijwe n'uyu mwaka.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushyike. Hari byinshi byakozwe tuzokwirata mu gihugu, tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshyikiriza tokorwa nibatwizera nk'uko bizeye ifura yacu.
Iyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yaraye atowe mu kibanza cy'uzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igiciro gishasha cy'ibigori mu gihugu cy'u Rwanda, hamwe n'amakuru yerekeye sport mu Burundi no mu Rwanda. Turazigaruka ku kajya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutseneza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe abashingwamanza ba perezida wa Amerika Donald Trump babandanya kumuburanira ku byaha yagirijwe kuba yararenze kubiri n'amategeko, igitabo kigiye kuzosohorwa na John Bolton yahoze ari umujyanama muri perezidansi ya Amerika gishobora kuzobasamburira ivyo biregura. Ikimenyeshamakuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika cyatangaje ko uwo yahoze ari umujyanama muri perezidansi yanditse ko Perezida Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika icyo gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka Joe Biden ku byaha bya ruswa. Icyo kimenyeshamakuru kivuga ko cyahawe ayo makuru n'abantu batari bake bamaze kubona ibiri muri icyo gitabo kitarashirwa hamwe. Bolton yavuze ko yiteguye kwitaba nk'icabona mu gihe Sena ya Amerika yotora ikemeza ko ikeneye ibyabona hamwe n'izindi nyandiko. Abashikiriza manza b'umugambwe w'abademokrate bavuga ko bifuza kumwumviriza. Gushika ubu ntaco presidansi ya Amerika iravuga kuri ivyo vyashikirijwe n'ico kimenyeshamakuru The New York Times. Abashingwamanza baburanira Trump kuri uyu munsi wa mbere barinjira ku munsi ugira kabiri wo gushikiriza ivyireguro ku vyagirizwa Trump imbere y'abasenateri ijana. Abashingamateka b'abademokrate bamwegetse ko ivyaha bibiri byo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka bemeza ko yarenze kwibwirizwa shingiro akwiye gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi umunyamerika yabaye umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaboko basketball, Kobe Bryant yaritabye Imana mu isanganya rya kajugujugu mu micungararo y'igisagara cya Los Angeles muri Leta ya California ejo ku munsi w'Imana. Kobe Bryant yafanye n'abandi bantu munani barimwo umukobwa wiwe w'imyaka 13 igihe iyo ndege ya kajugujugu yagira isanganya mu misozi y'i Calabasas ku birometero 65 uva i Los Angeles. Uwo muhisi yari afise imyaka 41 y'amavuko, yakinye imyaka 20 muri shampiyona ya Amerika ya basketball NBA, akinira ekipe Los Angeles Lakers yagira uwa kane mu batsinze ibitsindo vyinshi. Abategetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko gushika ubu abantu batanu bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa coronavirus ufise amamuko mu Bushinwa. Bashikiriza ko ico gitigiri gishobora kwiyongera. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza, Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abantu batanu bawanduriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Ikigo CDC kivuga ko kiriko kiratohoza ku bantu ijana bakekwa kuba baranduye muri leta 26 za Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu batatu barishwe ejo ku munsi w'Imana igihe ibihumbi by'abanyagihugu bihereza amabarabara basaba itanga imihoho rya Perezida wa Gambia Adama Barrow ashaka kongereza ikiringo ku butegetsi. Babaye aba mbere bishwe kuva imyirekano yo kwiyamiriza Barrow itanguye haraheza amezi. Barrow yemeye mu 2016 kuzova ku butegetsi inyuma y'imyaka itatu azoba ari perezida. Uruhagarara rwatanguye muri Gambia, Barrow avuze ko azoguma ku butegetsi iyindi myaka itanu. Abategetsi b'impande zibiri zirwana muri Libya batangaje ku munsi w'Imana ko habaye gutana mu mitwe igihe inteko zo mu buseruko zari ko zegereza mu gisagara cya Misrata kiri mu burengero. Iyo mirwano yabaye haheze amasaha make. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riteye akamo rivuga ko iyo ntambara ibandanya guca kubiri n'ibihano ku birwanisho byafatiwe impande zibiri zirwana. ONU ivuga ko ibihugu bitari bike itavuze amazina bitabyubahirije. Igurishwa ry'ibirwanisho muri Libya riciye kubiri n'amategeko ibihugu rutura ku isi byemeranije mu nama byagiranye mu gisagara cya Berlin mu Budage mu ndwi iheze. Nayo mu gihugu cya Turukiya abatabara barakuya abacitse ku icumu mu bisambagurike by'amagorofa yasenyutse inyuma ya Nyamugigima ikomeye yumvikanye muri icyo gihugu ku munsi wa gatanu. Abapfuye bakaba bamaze gushika kuri 38. Abantu bashika ku 400 bafashijwe n'imashini nibo bariko barafasha kurondera abo babagihema Elazige ni mu buseruko bw'ico gihugu inyuma y'iyo Nyamugigima y'igipimo cha magnitude 6.8.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kutushikiriza. Tubibutse nshuti wese ko mukomana bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika iriyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Burundi aho Evariste Ndayishimiye umuntu kuri mwaka Evariste Ndayishimiye akaba yaremereye abo basangiye umugambwe kwariteka kubaserukira kandi ko yamaze kuvyitegurira. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatuimana ari i Kigali mu Rwanda.
Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azoserukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye. Yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakize umugora. Yamenyesheje ko kiretse ko afise Petero Nkurunziza azomwereka umwongo
huko yaratumye inkoresha umwimenyereza atari muke wo kumenya ibintu kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo nawo ntaciye. Nabaye umusirikare mu ntwaza ngabo zirongoye abandi ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano. Ndaja mu by'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe iby'intwaro n'iby'iterambere mu gihugu no mu bisata by'igihugu. Nabiciyemo uretse ko natwaye bya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji ama societe paritatike nayo nyine nayaciyemo ndamenye ingene atwagwa. Naragiye ndakora no mu biro bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, ndakora ibijyanye n'igisirikare, ndakora ibijyanye na politiki. Nimurabe none Imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze.
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko yizeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimunaririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki. Hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba Abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu. Nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura kandi kira noneho ibikorwa by'umusabyi si ibyo twigishwa. Umugambwe CDFDD uzokwama ari umubyeyi wacu, tuzokwaba tuzirikana ntaryo kw'inyundo naho ikura idasumba yayujuje.
Muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko Imana nayo nyene yemeje ivyo bahejeje gukora mu bimenyetso vyayo, acabonera ukomenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutogwa.
Nakanyamuneza kubwo munsi w'Imana kubwo twatanguye by'ikorano kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye. Imana abanye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tuje wisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye yatanguhezagira umukandida wacu kugira ngo imana yerekane kuri kumwe nawe kuri kumwe nawe kandi ari ikindi kimenyezo kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane kuri imana nawe nyine byemeje mu ijuru.
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda naho ku nshuro ya mbere ubushikiranganji bujejwe udandaji n'inganda bwarashinze igiciro cy'amafaranga 2,700 ku kilo umurimyi w'ibigori azohora ahabwa. N'ingingo yashimishije cyane abarimyi nyuma yaho benshi bari babanje kwanka kurima ibigori. Ni inkuru ya Assumpta Kaboyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Hashize imyaka igera kuri 13 leta y'u Rwanda ikangurira abahinzi guhuza ubutaka bagahinga igihingwa cy'ibigori ku buso bunini. Mu ntangiriro byabanje kugorana kuko abahinzi bavugaga ko babujijwe uburenganzira bwabo bwo guhinga ibihingwa bifuzaga kandi bari bamenyereye. Abahinzi bahise bitabiriye gahunda bagashishikarira guhinga iki gihingwa bakitayeho, baremeza ko ubu nta kindi gihingwa barutisha ikigori. Kandi Varisi tugira inshuti wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yemeza ko ubu abahinzi bahinduye imyumvire nyuma yo kubona agaciro k'ikigori.
Ibiri kare dutangira sipe yo guhinga guza ubutadunga igihingwa kimwe cy'ibigori, ntabwo twabyumva nk'abahinzi kuko twako tuvuye kwiga kuko twamenyera ibishyimbo, amasaka, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi none ikihingo cy'ibigori ni igihingwa navuga ko abahinzi dukunze cyane kuko icya mbere tubyo kurya bihagije, tubona amafaranga katwaje no kwizigamira mu gihe kiri imbere. Ahantu bagakorwa inga imyumbati, amateke n'ibindi bitandukanye, ariko ubona ko kwera inyungu iri mu kigori ubona barahinze. Aho duhinga ibigori inzara iracitse mu giturage kuko urwango niwe umureje ibigori ibyo afite ibigori agashesha kawunga akafite gafuka kakawunga kari mu nziwe akagenda arya harya. Ntabwo abana bavana kitwe n'inzara ariko mu kimbo cy'umugihe bya kera tuyiga bya gakondo wasanga umuhinzi ashobora kubwirirwa akaryemwe ku munsi, ariko ntabwo gishoboka kuko urumva nibo twahutiye kuri toni heshanu kuri gitari numva nagushe kuri 220 numva arimo 1,100,000 numva ni amafaranga menshi umwe tugiye tunga mu buzima.
Ibi byishimo byatugira inshuti akura ku musaruro yabonye mu bigori abihuriweho na madamu Mukamana Laurence wo mu murenge wa Gatoni nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Bigitangira batubwira guhinga ibigori kuko twebwe mu muco w'iwacu iyo ngiyo twe tuzi ko ibigori ari iby'inkoko. Nta wari uzi ko ibigori umuntu yashyira hariya ngo ibigori abirye, nta n'uwo kibaza ute se umuntu yahinga ibigori atazanywamo agasururu ibyo bigori wabihinga ngo bizagire bite. Twagiye duhera ku tuntu duto ugahinga gato ko kuvuga ngo nikize ubuyobozi butaza kumerera nabi yuko nahinze ibigori, ariko noneho biza kuza kubona amasoko bakajya tubona abantu baraza babishaka. Nibwo twahise tubona ko guhinga ushobora guhinguka mu muhinzi w'umwuga uhingira isoko. Noneho ikindi cyadukundishe ibyo bigori nuko byaje kugira amafaranga. Kwa kane kwabaga ari itumba ribi, ubura ikintu waha umwana ujya mu mubyuko w'amasaka gushakishamo akantu umuhare kadata, ariko ubu ukwa kane tuba ari kwisize ni isize ni rwose tuba tugurisha ibigori amafaranga umuhinzi wese afite amafaranga.
Leta ivuga ko ubu yamaze gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage gushyirwaho igiciro fatizo umuhinzi atagomba kujya munsi mu gihe yejeje ibigori bye. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda ifatanije n'abahinzi ndetse n'izindi ministeri zikora ku buhinzi bamaze kwemeza ko ikiro cy'ibigori byumye kizajya kigura amafaranga 123 naho ikiro cyumye ariko kikiri ku mahundo n'icyo cyajya kigura amafaranga 200 Bwana Karangwa Kasiye uyobora ishami rishinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda asobanura ko nta musaruro na mucyo abaturage uzongera gupfa ubusa
umusaruro musubonetse uhagije ntabwo wapfa ubusa uko hamaze gushorwa imari myinshi habari mu bwanikiro no mu buhunikiro
ko ubwo ko abaturage binjiye mu buhinzi bw'ibigori ari benshi kandi ukabusanga noneho ku masoko ikawunga navuga ihenze ugeranije nuko yari imeze mbere benshi harabatekereza ko ariko izibuganda zitakiza
impamvu yabayeho nuko umusaruro utabonetse uko byari bikwiye ntabwo ari hano no mu karere muvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ikibazo kirusanye mu karere ntabwo ari mu Rwanda gusa ntabwo ari ibazo
ngiye natangiye mpinga nkari nka 20 ariko muzivuze kuri hectare 3 mbasha guhinga ikindi cyakabiri nuko uyu munsi none mbasha kubona amafaranga ankunga umuryango wanyu hafite inzu nziza mbamo bafite abana babiri bigasugondere nkabasha kubahirira ku ishuri nkabasha kugura imyenda y'abana n'umudamu nkuye mu bigori ndetse nkagura kandi karimo buri mwaka ngera nongera ubwa butaka bwanjye mpinga
ubwo rero ikintu cyaje kunkundisha ibigori byanteje imbere mu rwego rwo hejuru ubu ngubu mfite umwana uri kwiga muri kaminuza 3 bari kwiga secondaire mfitemo 3 ubu nabashije kubonamo inzu nziza ubu nta kibazo cyo kurya nawe urabona ko nta mirire mibi ndangwaho
nubwo leta yashyize imbaraga nyinshi mu kuganga saro w'iki gihingwa ku isoko racyari muke muri iyi minsi ibigori ku masoko byarahenze ku buryo ikiro cya kawunga cyavuye ku mafaranga 600 y'u Rwanda yagurwaga mu gihe cyashize kigaho kigeze ku mafaranga hagati ya 800 n'igihumbi abayobozi bakemeza ko byatewe n'ibura ry'umusaruro w'iki gihingwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 kabiri ubusa rimwe ubusa 699 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara 255 293 494 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 355 99 5 Ijwi ry'Amerika ryongeye ku Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomana bandanye kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamanyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino na sport baye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Reka tuyatangure mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpira maguru kwa gatano w'icyumweru gishize habaye tombora yuko amakipe azahura mu kicyo kibanze cyo guhatanira igikombe cy'amahoro amakipe agomba guhatana ni 28 arimo 18 mu kicyo cya mbere n'amakipe 10 asanzwe mu kicyo cya kabiri imikino y'ikubitiro iteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki ya 4 ndetse n'iya 5 mu kwezi kwa kabiri Mukura Victory Sport izahura na Bugesera FC Impesa FC ikina na Etincelles FC ikipe ya Musanze FC yatomboye Police FC AS Muhanga ikazakira na Interforce Asporo FC izabiri kumwe na Vision FC, Rwamagana FC ikazahura na Gicumbi FC, Rutsiro FC izisobanura na Pepinieri, APR FC ikazaba iri kumwe na Etoile de l'Est, Lyon Sport yatombuye Intare FC, Gorilla FC ikaba igomba gukina na Marine FC, Espoir FC izahura na Sunrise, mu gihe Kiyovu Sport izacakirana na AS Kigali. Muri iyi mikino, amakipe 12 azatsinda azahita abona itike yo gukomeza, hiyongereyeho andi makipe 4 azaba yatsinzwe mu buryo budakabije meilleur perdant, yose hamwe uko ari 16 yinjiye muri cy'umunani kirangiza tukiri umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'ubutwari imikino yabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo mu mukino watangiye isaa 9 ikipe ya APR FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 3-1 mu mukino wakurikiyeho ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1 imikino izakomeza ejo kwa kabiri aho Kiyovu Sport izahura na Mukura Victory Sport hanyuma Police FC igakina na APR FC irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'ubutwari rizarangira kwa gatandatu tariki ya mbere Gashyantare icyo gihe Mukura Victory Sport izahura na Police FC hakurikireho umukino uzahuza Kiyovu Sport na APR FC. Ikipe zegukana igikombe nizabirusha izindi amanota mu mikino itatu. Iri rushanwa ntabwo ryabonetsemo ikipe ya Lyon Sport kuko yakuyemo akayo karenge ku munota wa nyuma ihita isimburwa na Kiyovu Sport. Imvano yo kwivanamo ngo nuko hari amategeko agenga iri rushanwa yarabangamiye ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru isaba ishyirahamwe Ferwafa ko yagira ibyo ihindura. Ferwafa ntiyabikozwa, Lyon Sport nayo ihita itangaza ko nta mpamvu yo guseruka mu irushanwa ivuga ko rifite amategeko ayipyinagaza. Ntabwo ari mu mupira w'amaguru honyine ikipe runaka yanze gukina muri aya marushanwa y'ubutwari kuko no muri basketball ikipe ya Patriot yavuye mu kibuga idakinnye umukino wagombaga kwihuza n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC ya Kigali kwa gatanu w'icyumweru gishize. Intandaro ya byose ni umukinnyi Gilbert Nijimbere, umusore w'umurundi ikipe ya Patriot yashakaga gukinisha, hanyuma ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwaba bukavuga ko bidashoboka ngo kuko uyu mukinnyi agifite amasezerano mu ikipe ya IPRC Kigali. Patriot Basketball Club yahise yivumbura iravuga iti niba Nijimbere atemerewe gukina ntirirema. Ikipe yahise iterwa mpaga. Dukomereze no muri volleyball muri rushanwa ry'ubutwari. Ejo ndi kwa gatandatu ndetse neje ku cyumweru habaye imikino yo mu matsinda. Mu bagabo, itsinda rya mbere ryari ririmo ikipe y'ishuri rya UTB, Reg Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club. Irya kabiri ryari rigizwe na Gisagara Volleyball Club, IPRC Ngoma na APR Volleyball Club. Muri iyi mikino wahuje UTB Volleyball Club na Reg Volleyball Club wari wahuruje imbaga kuri stade ntoya y'i Remera, urangira UTB Volleyball Club itsinze Reg Volleyball Club amaseta 3-1. Kwa gatandatu cy'umweru hateganyijwe imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza ndetse n'umukino wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Reka tuje no ku makuru avugwa muri siporo mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru irabandanya mu Musongati yo mu ntara ya Gitega, niyo iri mu kibanza cya mbere nyuma inkino 19 mu bigeme badashikana imyaka 17. Burundi bwaraye busezewe na Tanzania mu nkino zo kurondera imirwi izoja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana.
Umupira w'amaguru mu gisata cy'abigeme mu Burundi biraboneka ko kugeza ubu atahuri igeza. Inyuma yaho abigeme badashikana imyaka 20 batsindiwe muhira na Ethiopia ku bisindo 5-0. Kuri uno wa gatandatu abadashikana imyaka 17 batsinzwe na Tanzania ibisindo 2-0. Mu gihe mu rukino rwa mbere bari batsinzwe ibisindo 5 kuri kimwe Dar es Salaam. Umumenyereza w'umugwi serukira gihugu w'u Burundi abanza kuvuga icyo babuze muri Tanzania aho batsinzwe ibitsindo byinshi, ariko agasaba abari mu gisata cy'abigeme kudacika inkokora.
Cyambere cyo twabuze hariho ikibuga cyaratugoye, turagize n'ikibazo cya klima n'abana n'ijyambere bagisohoka. Ibyo byose ibintu batari bamenyereye, twari dufisemo n'abagwaye. Rero n'umunsi twagerageje ndetse ni umunsi ntiwari uwacu. Ubwa mbere match yambere yatugoye niyo yadukoroze. Ibyo byose ni byatumye bashobora gutsinda ibitsindo bingana gutyo. Hari ibintu bimwe tutegereza gutahura, nshobora kwigereranya umwanya umwe n'ibyo bihugu nabo dukina kuko imyiteguro si imwe. Nta bobo twebwe hageze ko dutera imbere ko tubandanya, abandi twe twarahagaritse abandi baraza. Abo nabo ni abana baracyari mu ntango, baracyari ko baramenya ni development kuri nivo wageze ko n'umunsi simbi.
Umenyereza wa Tanzania wewe amenyesha ko naho bari batsinzi wabo baje bumvikanye ko ni Burundi bategerezwa gutsinda, agashimira Imana ko babishitseko.
Kwanza tuna kushukuru Mungu kwa mchezo mzuri, mechi imesha salama, lakini la pili
ubwa mbere tubanze gushimira Imana kuko urukino rwaheza amahoro. Ubwa kabiri nshimire bimwe bikomeye abakinnyi banje bakinnye bakurikije amabwirizwa nabahaye. Byagenze neza nta gitsindo twatsinzwe, ariko natwe gutsinda igitsindo cyabaye igikorwa kitoroshe. Abakinnyi b'Abarundi baje bashaka igori ariko basanga duhagaze neza, twari twarahiye ko dashobora kwinjizwa igitsindo na kimwe. Mu mupira w'amaguru kandi higanwa ry'u Burundi ryarabandanije ku munsi ugira wa 19. Atletico Olympique yangarije na Olympic Star ibitsindo 3-3. Vitaro itsinda Bujumbura City ibitsindo 2-0. Ngozi City ku kibuga cyayo yatsinzwe na Musonga Tigitega ibitsindo 2-0. Lidl Dix Sport for Africa inganya na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi. Bumamuru nayo itsinda Lelier ibitsindo 3-0. Kuri uno wa mbere Interstar ikaza gutana mu mitwe na Kayanza United. Twamenyesha ko kugeza kuri 19 umugwi wa Musonga ati wo mu ntara ya Gitega uri mu kibanza cya mbere. Tukivuga amakuru ajyanye n'umupira w'amaguru, kuri uno w'Imana niho habatombora y'ingene imigwi izogwanira igikombe cy'ubumwe bw'Abarundi izohura. Egrenoir ikazokina na Flambeau du Centre. Mesaje Ngozi nayo izotane mu mitwe na Musongati. Izo nkino zikazuba itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri nayo urukino rwa nyuma hagati y'abazoba batsinze rukazobiteka zitanu z'ukwezi kwa kabiri aha barundi bazoba bariko barahimbaza umunsi mukuru w'umwe gw'abarundi muri volleyball naho ihiganwa rya Burundi rigeze ku munsi ugira kabiri aho Amicale des Sportifs de Bujumbura yatsinze Bujumbura Weza Wandani amaseta 3 ku busa Gakosmos nayo itsinda Muzinga amaseta 3 kuri 2 Rukinzo nayo ikaba yirahiye Bujumbura Volleyball Club ku maseta 3 kuri 1 mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3 ku busa Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Juti mwese mkundi la juhi juhi jamerika vigano tukwa teguli ya mwaka kanya wigaru kinga tuoneho kanda kanya kukushimila ingenieur ya dhufashe mungi ya bugi vizuma hamwe na fasile ya dhufashe kwa giranya wiganiru tukwa teguli ye kuri mikro mwalikumu na Federica mkundikije makuru na yomu ashkirijuwe na Aloiza Bigilimana mga koze kututega matukui tulabi furije ama horo numo simeza
Radio juhi jamerika ya bayi usubizo chachu Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tukona urayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Dusangira ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano iwashinga.